mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe, nchote bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano mu isi ya gatano muri kumwe na Jobe Diane na Haze ndayifurije ikaze makuru twafitiye muri kano kanya.
Kwano si cyo cyangombwa ndanezerewe cyane kubera dufunyirije urugendo twahora tuja i Bujumbura kugitorayo naho n'uburaro nabwo nyine bukatugora urasema nyinshi
ndene kabisa nje ndakironka bidatebye kandi kuyitike yaragabanutse cyane kandi n'abandi benshi bavuga ati nimwe yakironka mushe mutubwira natwe tugosha tugenda aha kubera biroroshye.
Abo ni abanyagihugu muri commune Busoni iri ku mupaka Burundi buhana n'u Rwanda ni ku ruhande rw'intara ya Kirundo mu Burundi bishimira kubona kuva kuri uno wa mbere bagiye kuza bararonkerezwa impapuro z'inzira ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye amashengero adakwije ibyangombwa mu Rwanda ariko arugagwa turazigaruka ko handi hato muri abihagufi ya maradiyo yanyu. Tungere ndabahe ikaze amakuru twafitiye tuyahera mu gisata cy'amatora mu Burundi. Iminsi 20 niyo umurugujeje w'amatora muri ico gihugu seni ufise ukaba wahejeje kwandika ibitigiri vya byandikishije kugira ngo bazitabe amatora y'ibwirizwa nshingiro yimirije ivyo byashikirije kuno wa mbere n'umukuru wo mu rwimo kiganiro namenyesha makuru mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka Bujumbura yakurikiranye ivyo kiganiro.
Pigeni kibazo ya 22 kuno kwezi kwa kabiri n'iryo yandikwa ryabiyandikishije kugira bazitaba amatora cyatangura mu mugwiseni ico gikorwa kiriko kirangurwa hakoreshejwe amamashini nyabwonko ni nyuma yaho yandikwa ku gwego rw'igihugu rirangiriye kugenekerezo ya 17 kuno kwezi kwa kabiri umwaka wa 2018 Petero Caraveri ndayicariye arongo uyu mugwiseni avuga ingene ico gikorwa cifashe n'imigwi y'abariko barakirangura.
Hari umugwi wa mbere twita abakurikirana ibitabo dukoresha mu kwandika twita les agents d'archivage abo nabo ni 36. Hari abakozi bandika niyo bari korakora niyo bakora muri ya migwi ine navuga abo bose hamwe ni 3,360. Hari abakozi bakurikirana abo ariko barandika tubita mu gifaransa agents de contrôle et de validation abakozi bakurikirana ibiriko birakorwa ko bigenda neza abo nabo igitigiri cyabo bose ni 96. Abandi dukoresha ni 124 nabo twita agent d'empaquetage.
Kishasha uno mwaka nuko icyo gikorwa kiriko kirangurwa n'abahinga mu byingurukana bumenyi b'abarundi informatisye mu rurimi rw'igifaransa ni mu gihe mu matora yo mu myaka iheze iryo yandikwa ryahora rihabwa amashyirahamwe avuye hanze y'igihugu urongoye umugujejwe amatora ku rwego rw'igihugu agahumuriza abibaza ko hoba ubusuma muri iryo yandikwa.
Bya bitabo birimwo amazina iyo nyandiko yo kubanza kwinjiza ibitabo byose mu mashini mu rurimi rw'Ifaransa tuvyita presaisie de registre. Presaisie de registre ni ukuvuga iki? Ni ukugira ngo amarojisitre yose abanze yinjire mu mashini nyabwonko imbere y'uko kwandika nyezina bitangura. Bisigura iki? Bisigura yuko ata rojisitre itabanje kwandikwa mu mashini uyizanye itazwi mu buhinga naho kwandika ntacinjira. Presaisie de registre niyikurikira. Hanyuma tugiye muri iyo presaisie twatanguranye imashini 125.
Naho biri uko Petero Caraveri ndayicariye avuga ko ibitabo byabiyandikishije mu biro by'ubuserukizi bw'u Burundi mu makungu bimwe bitarashikanwe Bujumbura ariko agashimishwa n'intambwe icyo gikorwa ciyandikwa cyari kigeze ko gushika mu gitondo cy'uno wa mbere.
Ibitigiri twaronse duhawe n'aba bahinga badushyigikiye byerekana ko gushika isaha 12 zo mu gitondo uno munsi kwa mbere hamaze kwandikwa abantu 93,137 munyumve neza muri ibyo 93,137 harimwo abagabo 191,599 n'abakenyezi 198,000 n'abajanane 435. Tuvuga tuti tumaze kwandika abantu bangana ibice munani kwijana kubice turindiriye kuzoshira muri izo mashini.
Tubibutse ko abarundi bangana n'imiliyoni 5 n'amajenindwi na 42 aribo biyandikishije ku rwego rw'igihugu. Abo nabo nibo bazita amatora y'abayibwirizwa shingiro mu kwezi kwa gatanu uno mwaka hamwe n'amatora y'inzego zitandukanye mu mwaka wa 2020. Icyo gikorwa cyandikwa mu mashini y'umugwiseni kikazorangira kugenekereza ya 13 ukwezi kwa gatatu kuza atagihindutse nk'uko indongozi y'umugwiseni bivuga. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka arakenuye tukiri ku makuru avugwa mu Burundi ku nshuro ya mbere impapuro z'inzira zahora zitangirwa ku mugwa mukuru Bujumbura zatangiwe mu ntara ya Ngozi. Iyo ntara iri mu buraruko bw'u Burundi. Abazironse babwije Ijwi rya Amerika ko biruhukije ku rugendo bapfunyirijwe. Umunyamakuru wacu Ngozi Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye ino nkuru aratubwira zimwe mu mpapuro zatanzwe.
Impapuro z'inzira passport, laissez passer na CPGR nizo zatangiwe ubwa mbere mu gihugu hagati. Gutangira mu gihugu hagati izo mpapuro atahandi zahora ziva atari mu gisagara cya Bujumbura biri mu mugambi w'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi wo kwegereza imirimo ya leta abanyagihugu. Felix Mpozeriniga arongoye ubwo bushikiranganji niwe yatanze icyese ubwa mbere izo mpapuro.
Uyu munsi rero n'akanyamuneza ntangere yuko tuje kwerekana yuko ikivi twatanguye tugishikanye ivyo twari twifuje abanyagihugu bifuza tubishitse ko murabona yuko impapuro bahora barinda kumanuka kurondera Bujumbura tuzibashikirije nga ntibigeze barenga nga Ngozi babisabiye nga bibasanze nga murabona tuzabashikirije ni intambwe rero ikomeye cyane twoshima ahubwo twekwihana amashi. Nuko rero iyi nkuru mushikane hose ntanze impapuro z'inzira ni bwoko butatu ariko n'izindi zirahari baratse kuzisa.
Iyo nkuru niyamara gushika hose intara ya Ngozi yiteze ko ishobora kurengerwa n'ubwishyu bw'abazoza kurondera izo mpapuro. Albert Nduwimana ni buramatari w'intara ya Ngozi.
Turazi yuko iki gikorwa bazocyita abari benshi cyane na cyane cyane yuko twari dufite n'abantu benshi turabona abantu benshi ngo tuyi iterambere ibyo kwiyunguruza hari amamoto hari amamodoka hari iki nk'iki gifata cy'amapermi tubazi yuko abantu bazocyitaba ku buryo tuzava tubura n'ingene n'iyo tubakwiza muri iyi nyubako. Tukabasaba rero ko mubandanya gufata mu mugongo iki gikorwa.
Abarohe ubwa mbere izo mpapuro zamurekarengane hagati mu gihugu bavuga ko ari akarusho kanini. Aba banyagihugu baturuka muri komine ya Busoni mu Kirundo ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda.
Nanjye nabyo mba mu Kirundo muri komine Busoni tumba wagubikara. Kwa nosi cya ngombwa ndanezerewe cyane kubera wadupfunyirije urugendo twahora tuja i Bujumbura kugitorayo naho n'uburaro nabwo nyine bukatugora rasema nyinshi
ene kabisa nje ndakironka bidatebye kandi kuyitike itike yaragabanutse cyane kandi n'abandi benshi bavuga ati nimwakironka muce mutubwira nake tuzosha tugenda aha kubera biroroshye nakenera kujya mu Rwanda cyane cyane no kujya nko kuraba nk'abagenzi muri Uganda nabyo bica binyorohera.
Harakunze kuvugwa igiturire mu gisata cy'igipolisi gitanga mwene izo mpapuro. Uyu munyagihugu ari mu bazironse kuri uyu wa mbere avuga ko ataco yasabwe kirenga ku mategeko.
Bisa nta kibi turiye kabisa ngaha umaze kuyihajya antahandi mahera basura ku kwaka abamaze ajya dutanga ngaho hepfo nta kindi kibi kabisa bakwaka.
Buramatari wa Ngozi asaba ko uko korohereza abanyagihugu kuguma gutyo.
Neza ko n'igisata kera cyari kigoye cyane bikironderwa hamwe gusa tuyifuriza ko mugikorana umutima uri mu nda mukagikorana ubugwa neza kugira ngo iki gikorwa leta yakoze ibicize mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi kuko korohereza abenegihugu baze boroherwe nyine biboneke atakabagoye.
N'umushikiranganji w'abakozi n'akazi arabigaruka ko kampanuro.
Aha rero nk'uko buramatari yabivuze rero ni impanuro twoha abariko barakorera ngaha kugira by'ukuri umunyagihugu yorohegwe umworoherezwe kuko yorohewe nawe ashererwa n'ubindi bikorwa by'iterambere bariko barakora.
Ibi rero rusange ibyo kwegereza abanyagihugu imirimo ya leta byuguruwe mu ntara za Ngozi, Gitega, Muyinga, Bururi na Mwaro kuva mu kwezi kwa cumi umwaka uheze. Kugira biboneke leta yafashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita w'iterambere PNUD naho byuguruwe icyo gihe ntivyashotse bikora kwigeranya abakozi no kubigisha uko bikogwa vyatwaye uyundi mwanyi ingozi mu raru ku Burundi ijambo sonda rurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco ndarurinze na wewe urakoze cyane ano makuru rero yose murashaka gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com twe turabangirie gato amakuru avugwa mu Burundi ariko turaza kongera kugaruka igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 kandi makuru azobagezweho ico gihe turaza kubabwira nk'inkuru yerekeye abashingwa manza b'igihugu cy'a Afrika yepfo batanze gushika mu kwezi kwa gatatu bakaba bavuze nimba bazokurikirana wahoze ari perezida w'ico gihugu Jacob Zuma kuvyaha yabandanijwe yagiriza wavyo kujya ruswa no gusesagura amatungo y'igihugu muraza kuba hagufi yanyu ya maradio yanyu samoya n'iminota 30 mukanya isase duca tubandanya n'ibindi biganiro vy'ijwi rya Amerika Inama y'abakuru b'ibihugu byo mu ntara ya Afrika byo mu gihugu cy'Afrika y'ubuseruko yarakoranye Kampala mu gihugu cya Uganda mu mpera z'inondwi yararongowe rero yarongeye ikiringo umwunganizi mu biganiro by'abarundi Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania mu kiganiro mgenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na Leonard Nyangoma umukuru mugambwe CNDD-FDD hamwe na Terence Ntahiraja umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati na Ildefonse Rugema umurundi yakurikiranira hagufi ivya politike y'u Burundi yababajije ico bose bagona kuri ico kiringo congerewe kuri Benjamin Mukapa turatangura twumviriza Ildefonse Rugema hama bandi muraza kumva ico babigona ko umunyuma
ico kiringo nibaza yuko ikibazo nyamukuru nukuraba yuko umwanya umaze gutangwa kugira abarundi baganire umwanya warakoreshejwe mu nzira nziza mu nzira yo kuronderera abanyagihugu amahoro kuko ubu nibo nibo bababaye cyane uko ibyo biganiro biteba niko ingorane zibandanya ziba nyinshi mu gihugu ibyo rero murazi yuko hariho abanyepolitike bari bitwa ko serukira abanyagihugu aribo bari imbere kugira baganire hanyuma rero ibyo boshika ko nibyo abanyagihugu nibo babahanze amaso Icyo kiringo rero bongeye uwo mushingana y'umukapa nibaza yuko nta wuzi neza yuko ari kintu abanyagihugu bashobora kwizera kuko abanyagihugu basana iyo ndi kuvuga abanyagihugu ngaha muri ibuka yuko hari abarundi ibihumbi 400 bari hanze y'igihugu abo bantu barababaye cyane abo bantu rero nico bituma abo barundi bene wacu nico gituma twovuga yuko ibiba byose byoba ari uko bashira imbere ingorane zabo bakaraba ingene bava muri izo ngorane
ku bwanyu rero Ildefonse Rwema ico kiringo nta cizere kiba hamwe ko ubu hazogira ikivuyemo
ico kiringo urumva byose biva ku bushake bw'abashaka kuganira hanshatse kuvuga ibibazo dufise mu Burundi ni by'abarundi nitwe twategeza kwitorera inyishu kuko nitwe tuzi ibyo dupfa ibyo cyo kiringo rero cuwo mushinga nahe mukapa umunyamahanga dusa nuko umenye ingorane zacu turiko tuziha abanyamahanga kugira badufashe kuzitorera inyishu
muravuze ikibazo gihambaye cyo kuvugana ukuri ico ni ikibazo gihambaye cyane rwose tuhava tugaruka ko ariko imbere yaho rika tubaze mushya na Nyangoma icizera afise cico kiringo congiwe umwunganirizi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania tugakwijamo Nyangoma yo nawe
akoze kuri ico kibazo Frederico twaruvuze yuko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu barongoye ibihugu bigize yase bagize inama igirana hirya yego hanyuma barongera mu ngingo bafashe nuko bongeye ikiringo umuhuza kugira ngo abandanye agerageza guhuza abarundi nyakubahwa Perezida Mukapa igituma babigize ngira ngo nta n'umwe atumvise yuko umuhuza yari yagombye gutanga imihoho hanyuma baramwigira kugira kugumaho kubera iki yarabivuze muri raporo yatanze yuko mubo ariko arafasha kandi abyemerwe rugema buze ibibazo bizotorerwa gishu n'abarundi nyene nitwe tuteza kuganira hagati yacu rero aba ariko arafasha twebwe abarundi hariho abamugoye abansi kwitaba ibiganiro canke babyitabye bakaza icyo bashika ko bagaburagiza abandi kuganira aho rero nuvuga hanini ni leta ikindi babitumye cyabitumye nuko ibibazo biracari byose nta kurimira rero kugwiri ngira bagombye gutanga umwanya basubire bagerageze barabe yuko leta iriho mu gihugu ubu yuko ikebuka abandi bose bari ikebutse ikitaba ibiganiro ibibazo biriho ntabihakane uwo nyakubahwa mwatubwiye akora mushakazi bw'intwaro yo hagati kandi ajeze bya patriotisme kwigisha urukundo cyane cyane urwaruka rw'igihugu ntiyuko irengagiza ndawishe umwotsi inzira ikirasha
ikibazo cyo kuvugana ukuri ikibazo cyo kuganira hagati y'abarundi ni ibibazo tuhava tugaruka ku mukanya ariko nashaka mbaze mushya ntahe ntahiraja Terence atubwiye niba nawe icyo kiringo afite akizera ko muri iki gihe abarundi bazoteba bagapfundika ayo masezerano y'amahoro ika abarundi bakaruhuka arabari hanze bagatahuka ika n'uburundi bugafata inzira y'iterambere duga kwijambo
murakoze cyane murakoze ikibazo muti mbega ikiringo cyongewe umuhuza mukapa mbega gisigurika ubwa mbere gituma abavuze kuvugana ukwitura abarundi ni ikintu cyiza cyane mbere nuko tubanza tukemera yuko hariho ibiganiro byabaye mu gihugu kandi cyane cyo bishika ko aho abarundi barenga miliyoni cumi basarutuye n'abantu batari bake benshi cyane abarenga ibihumbi mirongo ine n'umunani ku rwego rw'intara ibihumbi mirongo ine na bitandatu mu rwa komine harimo iki kiringo murazi ko ikibazo cy'uburundi kiri mu karere ka Afurika y'ubuseruko hanyuma kandi akarere ka Afurika y'ubuseruko karashoboye kwitunganyiriza ibyako aricyo gituma nibaza abakuru b'ibihugu n'ibyo bihugu byo muri ako karere muri inama yabo igira cumi n'icyenda yabaye kuva ku igenekerezo rya mirongo irindwi n'umwe kugeza ku mirongo irindwi na gatatu ruhuma umwaka basabye ko umuhuza Benjamini Mkapa yobandanya kugira ngo kumbure asozere ku tubazo yaba yarasigaje kuvuga rero ngo ntacyo turashika ko ku byiciro bine amaze kugira bibaza ko atari byo kuko mu biganiro biheruka muri azi yuko wenyine mu Rwanda kuri raporo yatanze yemeza ingingo nyinshi avuga dushyika cumi n'icyenda avuga ati ibiyi nasanze mwese impari zose mwabihuriye ko bazi kuriya twari turi hariho n'ibindi yavuga byo kumbure bishyika cumi na kimwe ibibazo kumbure tutahurira ko ariko n'ibyo ku ruhande rwa leta twe twari twaserukiye twasanzemo ibyo bibazo bishyika cumi na kimwe yavuga tutahurira ko ibishyika icyenda bitomoye kandi tubyemera nuko gusa wenyine yari amaze gufata raporo yiwe hanyuma murumva yuko igice rimaze kuba hari icyambere cyashyizwe ko bamuhaye ako kagiye rero kumbuye akavuga ati mbega ako kagonogono gasigaye byose bikagenda gute hanyuma ni uko nibaza bimeze n'ibisanzwe hanyuma kandi na cyane cyane ko mu byo leta dusaba turamusaba ko ntituri duhakana ibiganiro ko bitashobora kubandanya turavuga ko ishobora no kubandaniriza n'aho hataba yarushaka abandi Bujumbura cyangwa mu gihugu kugira ngo aduherekeje mu kwitegurira ayo matora urumva rero hanyuma ikindi nuvuga ubone ko hari ikibazo gikomeye aha bavuga bati leta yagoranye ntabwo leta yagoranye ku isi nzima mwese murabizi yuko iyo umuntu asohoye umuheto ni ukuvuga ibigwanisho aragomba gutembagaza ubutegetsi ku nguvu yafashwe ingene bigenda iyo yirutse aguma aronderwa n'ubutungane ikibazo rero harimo abanyamahanga bari babafashije bakoranye nawe bakaca bagomba kubagira bera mwarumvise muri kirikiya bagomba gutembagaza ubutegetsi mwaraza aho byo kugira mu bihugu byose imanza baciwe n'ingene bimeze kandi aho ni ku isi ikavuga iti dufatira abantu bose icyo nishabaye nta yindi ntama mirimo
ariko
bashaka kwigira intama kandi bari mu bagomba gutembagaza ubutegetsi bamwe barafashe baraciye ububanza abandi bashaka kwicuma hariho abantu batarenga mirongo itatu n'abane baronderwa n'ubutungane abandi barundi bose niba badufatire abandi bari ubutungane iyo bari bahubwo tumara gundi bacira urubanza cyangwa bonyere bafata bacira urubanza
ariko
bidacabihera ikibazo yabarundi barimenyeye kwamabiri gutegetse ku ngugu batabigira akamenyero ndahanije
atubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Elise ngenda kuri yo mwiriwe neza
iwe neza
murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
nagomba mvuge uno munsi utuze tuganiraho
yego
nagomba mbaze kwanza umushikanahe Nyangoma ega ikibazo cya mbere ndakiroye kwa Nyangoma nagomba mbaze ega Nyangoma wewe uhunga utangaza umuhari ndetse ukajya mu ishyamba bari muhunze bahageze kwica umukuru w'igihugu mekero ndatayo ega abamwishe kijya gihe uno munsi hari abo bakigegeye rego uno munsi monumenga uno munsi nibo muri kumwe ngo muri kumuharanira ngo amahoro mu gihugu rega byagenze gute mukundane kandi ugamba aribo babateye guhunga rego uno munsi urabona abo babateye guhunga bwa mbere yuko aribo bashobora kuza imbere mu gutora inyishu ziri mu Burundi uno munsi rego ikibazo cya kabiri ndakinoreza kwa umushikanahe avugira ubushikanahe bw'intwara yo hagati mu gihugu silas ibona banamubaze nimba tutihenze yoba yarize ikintu bita confidence batari nimba yarakize mbega hari ahantu hize yuko cigeze gitora igihugu hanyuma intererano nagomba mbwire nyene silas yewe umunyagihugu mutoya idogera leta cyane kuko iriko yita mu bintu idashobora ikibazo gihari si ikibazo cyavutse mu 2025 ikibazo gihari nicyo n'ubundi hariho abantu abazungu n'uvuga abazungu bashaka kuguma bafasha abantu bateje ibibazo mu gihugu kuva mu myaka ya 60 mbere na hambere yaho bashaka yuko aribo boguma n'uvuga bafite ijambo mu gihugu rero igituka mvuga yuko ibyo retiriko yita umutego ishobora kukemura ikibazo gihari ahubwo ntira ingene ihindura ubutumire uko n'ubutumire budotegurwa bongera igire n'umuhuza mukapa kuko tunumva neza yuko odifax yatanguje imigumo ku 93 akaba n'ubu yagarutse mu 2015 nabo yoya yatembagaje ubutegetsi yuko aribo badutera inyishu ibibazo biri mu gihugu
murakoze Elise reka dutangwe ku mushikanahe Nyangoma ikibazo mwabanjiye duga ku ijambo mu kanya gatoya mushikanahe Nyangoma
yego abuze yuko narunze nkashinga CNDD murabizi iyo irongoye abo nabantu biyongoye kuri CNDD batabiyite kimwe kintu bise CNDD FDD akona kaciyemo rero abagira ati hariho abagandagiye dadaye batumye hadukugwa mu gihugu hanyuma avuga yuko ngo abo twaba turi kumwe ariko cyo ndovuga ko ubu abari ku butegetsi nabo barongoye uwo mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD nari nzi yuko bari kuba baratanguje imanza kugira ngo bashobore gufata abo bose bakoze ishado bugandagura umukuru w'igihugu nyir'icyubahiro Ndadaye Melchior ahubwo icyo kibazo wewe rero Elise umbajije mu gitumbereze ikibazo cyane cyane abo bari ku butegetsi bafite
ego mereka tubaze umushakahe Terence Nayiraja agirisha avuze ku byashikirijwe ku kibazo cyashikirijwe na Elise ngenda kuri
ukanyagira mukuru ya harakanshi ikibidi yavuze ngo yoba yarize nico ntakurikiranye neza rwasira mu gatoya cyangwa ukasubiramo
yari yavuze ko woba warize ibintu byerekeye gutora inyishu z'amatati akaba mu majambo make avuga ko leta ariko yita mu mutego ingorane zatangwe kuva kera ingorane z'u Burundi akaba asaba yuko ahubwo
akabasaba ko ciwe nkuko bivuze ingorane leta ntivuga yuko iyo yaje ku 2025 nibyo nabyo twashe hayo na maraporo amatayo bagiye bandika ngo ingorane burundi bwatawe kuja mu ngorane mu 2025 oya nibaza ko Nyangoma kuzo yatoneye izuba azi ingene byagenze n'amoko bayabonye mu myaka yarengaye nta n'umwe atazi ingorane z'ubundi zatanguye igihe abandi bandi kwikukira hagandaguwe incungu yo kwikukira kwa Gasore na nungwa chaje kwa iwala jagu ya minutatu na gata anu ujiraga na gura arashinga bate kawose wato na nungwa chaje jawa ili mirakabili aho nyaga mafuga wa huu nga wejo hundi kapangwa shama jane alavi diwe nyene
mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi kurikira video y'umuno tumwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika address ni VOA radio yacu video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
nuko ncuti bakunze ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hari inkuru y'ugagwa ry'amasengero mu gihugu cy'u Rwanda twa twabemereye ariko turaza kwigaruka ko igice isaha imwe n'iminota 30 mu kibanza cyo nkuru tusubire mu Burundi gato aho sentare nkuru ikukira intara ya Muramvya yuguru yenguruje isango yo gusoma urubanza rw'abanyani batatu bishira hamwe parseme yishinze guhamagarira Barundi guhindura ingendo yo sentare yasiguye ku rubanza rwigije inyuma kuko umwe mu babwirizwa kurusasa ya kitswe na magara menyesha makuru ijwi rya Amerika imuranzi ya Raymond Zimana aratubandaniriza ino nkuru
aho gusomegwa ugwaciwe baserukiwe n'ubaburanira umushingwa manza Joseph Niragira abanywanyi batatu bishiramwe parseme yamagarira abarundi guhindura ingendo kugira abashe kwiterambere rirama beretswe ugwandiko rubaha iyindi sango yo kwa 12 ukwezi kwa gatatu 2018 umushingwa manza wabo banywanyi ba parseme yemeza ko akurikije amategeko aravyimvo yatanzwe na sentare
kushikubu nta kirononekara ubwa mbere urubanza bararusubije inyuma kubera umucamanza umwe yari yarushashemo yari ya hawa yandi mabanga aho urumba imvo itumye iryo soma y'ubwo rubanza ritaba kubera amagara yakitse umucamanza umwe yari yarushashe mu gihe rwaje mu mihereye amategeko ize byose arabirekurira ni ngorane n'ikirembo namwe twibaza yuko ku iyo tariki ya 12 z'ukwa gatatu ubwo rubanza bazorusoma nanke
mwishiramwe parseme naho nabonye ne bemeza ko amategeko yakurikijwe Faustin Ndikumana rirongoye asaba kwisango bahawe yo banabanduka kuko atari rya mbere imvo nk'iyo itangwa niyo sentare
turaje ibintu bifura kurekugwa n'amategeko ibintu babi bisanzwe nyene vyemewe turaheza tukabikingwa naje duheza ngo tuvyinuwe ko turavuga tuti nuko guheba rukanyaruka kuko n'ubuheze jo bundi harabaye umwe wo muri siege atari yash kuba hari hamara urasubira inyuma gatoyi ico twifuza ubu nuko tariki 12 nyene kuva mu nzira nyene umuntu akamenya ikirimo bikava mu nzira
abajijwe icyo yiteze muri zo somwa umushingwa manza Joseph Niragira nahasabira abo aburanira kwambe kwizera yabwiye ijwi rya Amerika ko arindiriye ingingo senari zofata
usomegwa urubanza ni kimwe ikivamwo nacyo ni kindi turize yuko tuzorusomegwa mugabo ikizovamwo tuzovyumva uwo munsi twibaze neza yuko tutazosubira gusubira inyuma twibaza neza yuko uwo munsi bazoheza bakarusoma niba abo tuburanira abo dufasha bera bere ikizovamo tukirindira nyigishika awo vuga ngo gwibi nibi ariko dushaka yuko abo tuburanira bokwezwa
abanywanyi batatu bishiramwe parseme ni Emmanuel Shimirimana serukira iyo shiramwe mu ntara ya Muramvya Emile Constant Gatora rirongoye muri commune Mbuye na Marius Nizigama serukira muri zone Buhangura bafashwe mu kwezi kwa gatandatu 2017 bagiriza gushaka guhunga abanyo mutekano wo mu gihugu hagati no gucaka gucanishamo gwaruka gwo mu migambwe umujikiriza manza akaba yasabiye yarongoye parseme mu ntara ya Muramvya umunyero w'imyaka 25 n'ihadabu yo muri yoni w'amafaranga y'amarundi mu gihe abandi babiri basabiye gufunga umunyero w'imyaka 20 n'ihadabu yo muri yoni w'amafaranga y'amarundi imuramvya Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Raymond Zimana arakoze cyo kumenya abamenyesha makuru bacu batandukanye bagize cyo baterera muri ano makuru n'ibiganiro twari ko turabashikiriza muri kano kanya turaza kongera mu kirundi n'ikinyarwanda gice isaha imwe n'iminota 30 amwe mu makuru turiko turaca irya nino ni nk'igitero cakorewe kubagera kuri ku banyagihugu bagwiriyemwo ubwoko bw'abahutu b'abakongomani ico gitero rero cahitanye abagera kuri 9 muri abi 9 bane n'abanyagihugu batanu nabo n'abarwanyi bo mu umugwi Mayimayi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo idonido ni samaya n'iminota 30 turaza kandi kugaruka kuvyerekeye ugagwa ry'amashengero mu gihugu cy'u Rwanda inyuma y'aho leta ivugiye kwizo kugara ayo masengero yose adakwije ibyangombwa Diane nahazwe twari kumwe na Facile Gebehu tubifurize kuranigwa.